Kendi Nziza kuri mikrofoni ari kumwe na Jeffrey Mutagoma mwibenwa amahoro n'amahirwe
turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi gishamikiye ku kiganiro muri isanga mwumvise kwa gatanu w'icyumweru mwagiteguriwe na mugenzi wacu Fideli Niyongabo.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisse. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza, Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene, Feyenoord yo mu Burundi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano, Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza, PSV Eindhoven yo mu Burundi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene, mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Twatumiye Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi baratubwira uko babona imigwi izohura n'amahigwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire ndabaramukije. Tutangura ikiganiro, ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya, uyibona gute? Hari
itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane, ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kiko ziba zikomeye cyane gusa zinganya cyane cyane. Njyewe ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazi kwerekana ukino gwiza cane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni migwi yo mu gihugu ca Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni ukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko ni migwi ibiri ikina mu cicaro co mu Budagi. Murumva yuko ari migwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cane. Hanyuma ni ukuri umuntu yovuga yuko zino nkino zoba zimeze neza cane, kuko iyo migwi yose naho bace mu mabaraje n'imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwikarishya, ariko nibaza yuko zitegura kugira ngo zitereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend finale.
Nawe Willy Irambona ubibona gute? Ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Ntombora abantu bagarindiye mu gishika ugiye kuraba na cyane cyane ku mapolo atandukanye, nk'aha hari ha ekipe ya Barcelona yari isa amahigwe yo kuba icagura. Ugiye kuraba ntombora ukuntu yagenze, ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakinze mu gishika bakibaza mbega niwe niwe mugihe ugiye kurengana hagati iyo migwi. Ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid ya ekipe ya Manchester ya Atletico Madrid ko ni imigwi ibiri isanzwe igisagara ugiye kuraba n'amaporo n'umwanya ndavuga ko ari amwe ndiko ndacyakura ku mayange Bayern Munich doyi kumwe na Bayer Leverkusen, nawe ni imigwi ibiri ubona ko nayo ni imaze imyaka ibiri tubona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse n'umumenyereza wa Bayern Munich bose ariko barahanganira igihe igikombe cyo mu Budage nayo n'umutsi bagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni ingufu zidasanzwe benshi bariko bagira amajonjora ino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino rukomeye. Ubundi rukino ahubwo abantu bashize igisho cyane muri ino rukino ugiye guhuza urwa Liverpool na Paris Saint Germain. Ni ikipe ya Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza, waza kuraba ikipe ya Paris Saint Germain nayo ni ikipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino musi ku mwanya wa mbere. Waza kuraba Expérience FC muri Champions League nubwo ni nto ku rwandu rwa Paris Saint-Germain ariko uraze kuntu Lucien Riquelme menyereza yidanye kubihe gacura abana na experience ya Paris Saint-Germain biro byaboneka ko ari ukino rutoba rubereye ijisho kundi ruhandi giye kuraba nka Dortmund na Lille nijo Dortmund n'ikipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karoro kina tendera ya Madrid ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Bridge na Aston Villa mbono mengo nkino abantu bazo kurikirana bisanzwe bibiza nka karere kuko ngamwe mu Burundi asanzwe bazikurikirana kundi hane Inter Milan na Feyenoord nawe ni n'undi rukino abantu bazoshaka gukurikirana nkuko bisanzwe ariko twiteze kubona nubwo nka show cyanke uburyohe mu zino nkino aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na United PSV and Hoven nabwo nyazo bari rukino rwiza muri make nubwo ndazi tombora ukuntu yagenze ukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid ukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen urukino zoza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool bwa ni mu ncama kije kurabe no tombora kuntu yagenze urabona ko hariho inkino zimwe zimwe zishinguvu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain zindi ndiko ndazibona ku kumengo ni inkino zoba zifise inguvu zigererana n'ivani n'uburemere usamwe imigwi n'indi iruta rutanga
Hama Theodore Ntunga witegereje imigwi ishitse muri kimwe cy'umunani hari kintu gitangaje hariyo abantu batari biteze yashitseyo hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika witegereje Aron Ntunga
ni hari imigwi nyinshi itari irindiriye mu gice muri kino gice nk'umugwi wa Lille mu Faransa ni barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene riyo zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose mwaka ifisi nguvu nini ugiranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na Saint-Gilles nayo nyine yaririndiriwe cyane gose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciye ubakarifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice ngiki cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu twitegereje igihugu ku gihugu France ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espagne ifise imigwi itatu Ubwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni kihe turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira wo mu Butaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonye n'ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wabivuga ngo iki
bono gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migi ya AC Milan aho yaciye ikaba ishobora gusezererwa ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunya yasezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino z'imyadoka ari umashashi ishobora kuba yabagoye ariko waza kuraba nka Benfica gushobora kuza na kuri noye PSV Eindhoven gushobora kuza igatezera kita Juventus gakire ni George Juventus ati tatuma zigiye kimwe tayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye no kuko tage tubona igarukira hasi tubona igenda ikogwa ko nibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FC Financial kabwo bakuvuga kwa kihugura bakinyi bigatuma ikipe idashobora kuzana zangu vutadusa nziko nubwo ni shoko bya ikoze kubera ko na Spain udeni ime mu migwi kunda kuza muri UEFA Champions League kagira ama surprise baje twibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo watangaje ukuntu itashije kwishika mu kino kibanza kuko Milan AC gusezerwa na ino ekipe ya Feyenoord ni bitahuritse ekipe ya Milan AC yatweretse niko ino mwaka iri Serie A tulibuka muri cyane ikisingo vuzi gasanzwe ribuka bariko bakina nkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana ikipe ikerekana ko ikomeye kishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko n'ubundi ako kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikintu yiyubatse yazanye abasore benshi bakuye mu mugwi wa Chelsea irada na Barcelona cyukweze yari fite squad ubona yuko byukuri ekipe ya Milan AC yari ikipe yitezwe mu UEFA Champions League ivana na kitora kaza ni bya Madrid ariko nubundi iza ku deseva shaka bakinye chanke guhemukira abasanzwe barabakunzi bayo rero no bwa ni imigwi ya Mila AC na Juventus ubudo ntashye kwishika makino ngice zabigo gutabura cyane 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 ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babana yuko muri Champions League atakino shika ko ndavuga ino ikipe ya Feyenoord dasho kwisezera Mila AC tacuba abana ino ikipe ya PSV Eindhoven dasho gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikipe ya Juventus ndetse iragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandana ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero n'ubwo nti igimigyo mu yugo cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyize hano hantu bivanye nuko nk'akaro Mirafa yari hagaze karabana Juventus n'imigwi yaragiye guhura.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga uri tombora ya kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva?
Yego ndamumva neza.
Niyitanga Simon uri he?
Ndanje ubundi Kigali ndajya mvuge ku icyo warugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'Abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion y'Abataliyani kwiri bita naho uretse wenda international na Inter na nuza na
Juventus AC Milan
ati ndayo ze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho zijomoye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye n'uko yari iri imbere kuko ibishoro wenda uko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera bira bibazo bijyanye mu Italiyani by'ironda ariho na bira byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi champiyona y'Abataliyani. Ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espanye, shampiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona, kazanamo Atletico, kazanamo Real, ku rwego rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona iri gukompeta, ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'Abataliyani ntago kibona bashoramo cyane nka mbere izo mu mushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandetse indi mpamvu no kwigiriye usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo ziko ari Ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko shampiyona y'Abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanya hari Atletico na Rihari ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Rihari kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba zarashoka ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho ikomeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'Abataliyani. Hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi fomu y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo amakipe yagize ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere abateraga intambwe baba ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije baya handi hanyuma batubwire nanone kuri kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo ano makipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League yagaruka mu Bwongereza batubwire uko bo babibona.
Murakoze.
Yego.
Mwamwishura Willy?
Yabajije ikibazo bibiri kamanda mushimire kwanza kizi bibazo bagize yahereye kuri iyo Champions League yatubwiye azaza mbega abantu baravuga imigwi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe nyine yo Champions League ati mweho mayivuga ku iki ku ruhande rwanjye ndiko ndabiraba icya mbere ndabona imigwi iri kuyazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro ryo kuba yatwara ino UEFA Champions League urabye nk'ino ikipe ya Paris Saint Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko ndiko ndagira ku makipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League urabye ko n'icyatsina nibyo icyatsinde ibintu bya ko imeyari mito nkuko kuri Matsinda Brest biho igitsinde 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangirisha gushikako ibifitiye ikerekeza gabe kuri performance ko bagira garagaza kuno Luis Enrique ari karahindura uno mugi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana barutana bato ari karabaha icizere nka bavitinya uradze kuntu ariko barakora akazi mu kibuga gato banakoreye ikipe iri determine ishobora gushika kuri iki kibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool. Liverpool ni ikipe tubona ko ino sezo ise determinasi idasanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza urazi ufate kundo iyi n'imigwi yari isanzwe ihagaze ni imwe mu ikipe navuga nti ino munsi nyaza ko imaze kwarujistra intsinzi nyinshi imaze ataka bintu nyinshi itsindwa nibuka ko yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe na ikipe ya iyi bari kumenya mu Champions League kama ni PSV Eindhoven rero bino bintu birekana ariko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsinduka indwara yo gose gitsindo kimwe cyangwa ibiri ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain raje iritsinda ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze na ikipe imeze gute na ikipe ya Manchester City tubona yuko inyuma y'itakaza rya Jamie Carragher rya Rodri Kante ikipe yarapfuye mu kibuga hagati nayo nacyo ubona ko yari isigaye agendera ko kandi uwo kabari batsinda mu seko hano bane no kabiri akajwa hole gushobora gutanga amafaranga no gutsinda ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi twatuzi tumenyereye nk'aba ba Rodri bari mu kibuga abashe nka bakaruka ku ruhande bari mu babana neza no mumenyereza Pep Guardiola yaza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kwishika ko itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba yitsinda cyane kuko cyo yatsinze Manchester City yuzuye no mutse kuri Liverpool ndibaza eske yaza ko ibyo akoze kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino no bya ko no hama higwa 50% soko ni ine mu bibiri ya Liverpool ya ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yonyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League azi dufate nko mino round inzira no bwa Paris Saint-Germain na Liverpool baciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari umugwi wa Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atutuko Madrid yo ndayibonamo gaki kuko irabye ikipe ya Real Madrid na atutuko Madrid ni byo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri La Liga kukuntu bariko barahishikana ibibanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona biboneka ko ni joe n'amameforme yose bariko barahuriramo ariko ayo mameforme ubona yuko inguvu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League turaba ikipe ya Atletico Madrid turaba ikipe ya Real Madrid turazi imyaka bamaze kuba banahura n'iyo UEFA Champions League turibuka ibyabaye 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bikarangira ikipe ya Real Madrid iyo ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsindo cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos Agombora mu 2014 bikarangira ikipe itsindo itsindo bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 kuno ikipe ya Real Madrid yatwaye igikombe ine ikipe ya Atletico Madrid iboneka iko ni ikipe ya Real Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti n'umanya menyereza ashaka gufata ine ikipe ya Real Madrid tubona ko menge ishusho tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri numero 6 hagati y'umukasere ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Chameni nibwo rimene na Lorenzo Chameni amifasha mu defense and field central ni bamwe mu bakinnyi bona iko hajya hagati niba rakwi na hole nk'iyo to nikuze arafite ugashukura mu hayika arashaka kugira gagiza kuza kwifasha none mu kinyazo kizina rya dadani sebayo sadi kuge kuraba ikintu rya Madrid nyuma ifa ni ngwaye ariko aba buhinga bwo mu menyereza kandi washobora gushobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nka no mwana Asensio akazana akurumi yone kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi tubona ko mengo ikipe ya Madrid nuko byabaye ubona yuko nuko nk'uyo muzunguruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool washima tuko Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal gyare tena ikipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migwi igera kuri igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid nibone ko nabona yuko bafite idongo bwo gushobora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramo ino migwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza ikipe ya Madrid ino Real Madrid n'ishobora ukunda ibona umengo isinguvu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finali naza kuri irindi kote iruhande ko irimo za ekipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen sho kuzikira tanga bya federa ekipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich rashitse kubera ko iyi migano isanzwe menyereye bafite experience muri championa kandi igano batazoki mu kino romato bwo guti no sabia no so menye dore Leverkusen sho kuza kazibira ekipe akayisezerera ariko ndi
murakoze
kina rero turu
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Emile Ndayisaba uratwumva Ndayisaba uri he?
Ni Bujumbura mu Burundi. Ego murakoze jewe na najo we ninge ne tombo yagenze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je so mbona kugeza mu masanda bona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Jo bagushika muri finale mbere igatwara igikombe cha ligi sa. hanyuma umutumire nagenda muhibariza dega kuvyerekeye urukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid. Numvise uwaje gusobanura umengo n'umufana wa Real Madrid mukwerekana inguvu nkuko umengo Real Madrid irashoboye gusubiza dego nizo irakomeye, ariko ubu muri ino minsi naho itsinda Real Madrid yamba umupira turaba kumwe Real Madrid igifite inguvu nk'izo ya Holland igifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos ba Gareth Bale ba Casemiro nta mukasari nta Casemiro bararonka Toni Kroos nabo barasubiriza. Yoba yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana Atletico Madrid byoroshe? Mukamubona ko Atletico Madrid muri ino minsi ariyo kipe ubuye yiyubatse ikomeye.
Reka mbanze mbaze Teodoro Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cya Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma equipe ariko aravuga
icyo cyumviro arafise yivyo yo kubaza n'ibyo kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane, nshaka kuvuga nka Toni Kroos, nshaka kuvuga nka Benzema, ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene ameze yasubiye gutsinda nkuko yari ameze muri Paris Saint Germain. Ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wa kera kuko yivuze ya Casemiro batasubirijwe ba Toni Kroos, Real Madrid iguma ni Real Madrid mu kuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho igize ekipe muri Amerika bamwe n'aya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe nishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions. Urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato uzasaba gushika kure. Ku bwanjye naho yabaje gutyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye, ariko nunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru ushobora guharura.
Wili wo kwishura Emile Ndayisaba yari karavuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshe Atletico Madrid.
Murakoze cyane kuri icyo cyumviro, ndamushimiye no kuri icyo cyumviro cyiwe, ariko rimwe na rimwe iyo turagira imyihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo, abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo, ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru. Reka nshya ko mwishimishura neza ikibazo cyiwe. Ikipe bituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni imigwi mike bayisangiye igisagara kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kureba urukino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakiriya ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishurira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid. Ariko reka nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'ino migwi ibiri nibyo byo kureba muri ino sezo. Nimigi maze kuba mu nkino z'abakinnyi y'abafazero tu muri La Liga ubona yuko ikipe zose zagiye zinganya inkino zibiri, ariko kandi twibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko nimigi ibiri Atletico Madrid na Real Madrid bari bahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu barimo n'ubu wo kunganya, ariko kubera ko experience ya Real Madrid iza kuba itsinda Atletico Madrid yitwara ibikombe inshuro zibiri nizo ekipe ya Madrid yatakaje abakinnyi bakomeye bamwe nka Cristiano Ronaldo, ni Gisela Casemiro, ni Gisela Toni Kroos, ni Fisi n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema, ndetse uri kurabona andi basa generation nshyashya. Ariko hambavu y'ibyo ino generation nshyashya ikaba twereka yuko n'uburyo kiri muri ya filozofi cyangwa ya kaka nyarigabo ka ya ekipe ya Madrid ya kera, kuko duhabe nko bino myaka cumi turibuka ekipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2014 na 2018 icyo gihe cyo yibaza iyo nimigi yo kumugana buraya yari niyo iyo myaka tugaruka kuri ino generation nshyashya nayo nyine nabonye nyine bakoze ibintu nk'ibyo nyine kuko ibukanye yuko Demezende batwaye UEFA Champions League mu mwaka wa 2022 turibuka yuko mu mwaka ikipe ya Madrid yari ihagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira zitazoroshe, yarahuye na ikipe ya Chelsea irayeminaje na Paris Saint-Germain yayisezerera, yahuye na Manchester City tubona yuko umusore Diogo Jota aza gutsinda itsindo bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City yasezererwa batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target imwe gusa agivamo icyo gitsindo. Yari Liverpool tubona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako uno musore ari muri Arabie Saoudite w'umunyasenegal Sadio Mane
ubona ko ni ikipe ya Real Madrid bivanye no filosofi afite yuko kwama babona yuko ikipe ya Madrid ari ikipe y'ibikombe uko bashaka Carlo Ancelotti ashobora kumanaginga iyo ikipe muri zimwe zikomeye kumwe abantu ubona ko bakomeye no mutu wanashimira urazi abakinnyi amwe amaragi yasubiza kiyana Mbappe no mutu ya Madrid ya forme ziyo ibyo kiyana Mbappe adakoze umusore dukina izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomez aba hari ugira ngo ashobore gufasha ni ze match are umusore dukina rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga gato bakabikora muri the first round ikipe gahagaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga izo centre agatanga imipira ivamo mu itsinda amapasi decisive twabonye ashobora kuzana n'umwana afensi avuye muri Academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwatao badahari akaza agakora akazi kari special ariko mena Rudiga no ganira yo gukora abakipe atatwe Madrid n'ukuntu experience yabo ifite n'ukuntu bamba bitwara imbere ya Madrid niyo mpamvu nashobora kwambuga yuko ikipe ya Madrid ishita amahigwe yoba asumba gato cyane ikipe atatwe Madrid nubwo bose nayo ngo barabyingaza
murakoze Idris bakungara duhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe udute aka muri he
emere hani Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza ubishikirize
aya no kuvuga ni byiyumviro bikeya twanejejwe n'itundwa ya Champions League nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze kuroma itandukanye n'uko yatumenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko ifoma isombora bayo munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zazi zije mbere yuko finali igera dukubona ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni match nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye iradiribo dukubona n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye nari je mbere yuko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool kuri batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal ni ukuvuga ngo iratiriyo ndabona yayo makipe azavamo imwe igera finali akaza n'indi tiriyo ya Barcelone na Bayern Munich na Inter hariya mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'adatatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finale cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool dukubwa ngo niho imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi iki navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane abakinnyi baravunika cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amakirebe imikino abakinnyi baba bafite ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikintu mbona ikipe tutizera cyane tudahana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye
Theodore Ntunga kuri iki cyumviro ni iki kibazo yibajije ko inkino zo hazari yongeye umwanya ukaba mwinshi
kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare ariko kubera ifomu mishasha niyo yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari feble ni kubera yuko nk'uko na byimvire bivuze ni uko imigwi ifite abakinnyi benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi ariyo mugwi uzoshika kuri udashobora gutwara Ligue des Champions
turamushimiye mugenzi wacu Fideli Niyongabo n'abatumire be b'uyu munsi ndetse namwe mwese mwa telefoninye hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nanjye ndabashimiye kandi mwese murakarama dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.